Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse njuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 28 ukwezi kwa mbere umwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Tugomba twabaze ko mugira mukatwereka nk'abantu bato bato ati ngiyibwarikiye mushobora gufata mushobora kuduheza mu maparcel.
Uyo ni umwe mu banyagihugu baba izege mu ntara ya Gitega bahibutse kwakwa ibanza bari barahawe byo kubakwamo kuko izo bibanza bigiye guhabwa isosiyete Cam and C Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ibirori byo gushikiriza icese Musenyeri Antoine Kambanda Arkidiyosezi ya Kigali hamwe n'inkuru yerekeye watahukanye ikibanza cy'umugeme mwiza wa mbere u Rwanda mu mwaka 2019. Turazigara kwa kumukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederic. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Ni perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yahakanye ibyo yasabwe n'amakungu gutunganya ayandi matora ku munsi w'Imana mu gihe cyo gihugu kiri mu bihe bya politike vyunyuka ku munsi kumunsi. Inyuma yaho utavuga rumwe nawe atangarije ko ari we mukuru w'igihugu w'infata kibanza. Mu kiganiro yahaye televiziyo CNN yaha muri Amerika cashikirijwe ejo ku munsi w'Imana, Perezida Maduro yahakanye igihe ntarayengwa cy'iminsi 8 yahawe n'ibihugu bimwe bimwe bya Buraya cyo kuzoba yatunganije ayandi matora atari uko yemere utavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe w'imyaka 35 Juan Guaido ko ari we umukuru w'igihugu. Venezuela cyatunganije amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu itariki 20 umwaka w'2018. Benshi mu biyandikishije gutora ntibayitavye, bavuze ko atamwidegembyo kandi yari ahengamiye ku ruhande rumwe. Benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo ngo barabujijwe gutora. Leta z'umwe za Amerika ejo ku Imana zaragabishije ko hashobora kuba ingaruka mbi zikomeye kuri uwo wese atera ubwoba Guaido canke abadiplomate ba Leta z'umwe za Amerika muri ico gihugu ca Venezuela. Ibisasu vya bombe bibiri vyatewe ejo ku Imana muri katedrale Katolika mu manuko bwa Philippine vyahitanye ubuzima bw'abantu 200, abandi 81 barakomereka. Leta yatangaje ko igiye guhiga abakoze ico gitero gushika bose bashikanywe imbere y'ubutungane kandi bashizwe mwibohero. Perezida wa Philippine Rodrigo Duterte yari yamirije ivyo bitero yise ivyiterabwoba. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasavye ko abakoze ivyo bitero vyose baronderwa bagashikirizwa ubutungane. Ku mugoroba w'ejo ku Imana ituruka nzo ry'amakuru ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu AMAK ryashikirije ko uwo muhari ari wo wakoze ico gitero. Agace ka Jolo kabereyemwo ico gitero kari mu ntara igwiriyemwo abayisilamu niko karimwo n'abakatolika benshi muri ico gihugu ca Philippine. Muri Afrika igihugu ca Cameroon kivuga ko igipolisi cacu carashe congera kirakomeretsa abantu ndwi kandi gifata abandi 117 mu bisagara bitandukanye ku munsi wa gatandatu ahari ko harabera imyiyerekano abayitunganije bavuga ko ari uguhagarika ivyavuye mu matora. Abayitavye bari barongowe na Maurice Kanto avuga ko ari we yatsinze amatora ya mu kwezi kw'icumi itariki indwi muri ico gihugu ca Cameroon. Mushikiranganje wa Cameroon ajejwe kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Sadi avuga ko mu gisagara cha Douala ku murwa mukuru Yaoundé hamwe no mu gisagara cha Mbunda ari hiyo myerekano yatunganijwe na Maurice Kanto n'umugambwe wiwe Parti du Mouvement de la Renaissance Camerounaise yabereye. Perezida Biya niwe yatangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ko yatsinze ayo matora. Nawe Kanto yaciye atangaza ko azobirwanya gushika Perezida Biya avuye ku butegetsi. muri Afrika kandi leta ya Nigeria iragabisha makungu yivanga mu burongozi bw'ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika mu gusaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri igenekerezo rya 16 tunganywa mu gidegembyo kandi atawe ahengamiye leta z'umwe za Amerika ubwongereza hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya baraneguye ingingo yafashwe na Perezida Muhammadu Buhari yo guhagarika mu mabanga umukuru w'abacamanza muri ico gihugu umuvugizi wa Perezida Buhari Garbas Shehu yashikirije ku munsi wa gatandatu ko leta izotunganya amatora meza kandi adakumira agabisha ko leta itazigera ihindura uko itekanya gutunganya ayo matora kandi atanumwe izokwemerera kwivanga mu by'igihugu cyabo ingingo ya Buhari yo guhagarika mu mabanga umukuru w'abacamanza Walter Onengwene ifashwe inyuma yaho yagirijwe ko yabeshe ku matungo afise muri ico gihugu nyene ca Cameroon. Ibitigiri vyabafuye ku munsi wa gatanu ni muri umunsi wa gatanu muri Brezil baguye ko n'urugomero mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana cari kimaze gushika ku bantu 58 kandi ngo bashobora kwiyongera mu gihe hari abarenga 200 bivuga ko boba barahambwe n'ivyondo. Ibikorwa byo gutabara byarahagaze gato ejo ku munsi w'Imana aho abategetsi bagize ubwoba ku yundi musozi ushobora gusenyukira mu rugomero rwo mu gisagara cya Brumadinho. Urwo rugomero rwasenyutse ku munsi wa gatanu mu gihe amazi n'ivyondo byasenyukiye ku bakozi bari mu karuhuko ka saa sita bariko babivuna umusase. Abatabara bavuga ko abashika 250 batarabonwa irengero kandi bashobora kuba barafuye.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Abanyagihugu bari bararonkejwe ibibanza byo kubakamwo ku musozi wa Zege uhanamiye igisagara ca Gitega baherutse kwakwa ivyo bibanza. Ivyo bibanza bigiye guhabwa isosiyete CAM&C Burundi y'abarundi baba mu bihugu vya Buraya na Amerika kugira ngo bahubake amagorofa. Abahorana ivyo bibanza basaba ko buhabwa ahandi, abenshi bakavuga ko bari baramaze kuriha ivyo bibanza bari barahawe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidele Nsabimana ari igitega mu Burundi.
Mu nama gisata kijeje gutunganya ibisagara cagiranye n'abari bararonkeje ibibanza byo kubakwamo amazu ku musozi wa Zege, ico gisata carabakuri inkoni kugishitsi ko bavyatswe. Iyo nama yabaye kuri uyu wa gatandatu mu nzu y'amanama ya komine y'intara ya Gitega mu gisagara ca Gitega giheruka ku mugwa mukuru wa politike n'ivyintwaro. Imvo zitangwa n'ico gisata nuko uwo musozi wa Zege uhanamye igisagara ca Gitega ugiye kubakwamo amagorofa mu ntumbero yo guteza imbere umugwa mukuru wa politike. Nkuko bivugwa n'igisata jeje utunganya ibisagara, ivyo bibanza bigiye guhabwa ishirahamwe CAM&C Burundi rigizwe n'abarundi batandukanye ba mu bihugu vya Buraya na Amerika. Abo bahorana ivyo bibanza basaba ko boronswa ibindi bibanza ahatari kure y'igisagara kuko bemeza ko bari barisha ivyo bibanza. Uyu ni umwe mu bahorana ibibanza ku musozi wa Zege.
Twagomba tubaze nk'abantu tubona kisti batukavuga ati twebwe aha turashoboye gufata canke turashoboye kurekura, mwoba mwariyumviriye ahantu kiretse aho mumva muri kare ya naho nyine mufite ayo ma project kandi urumva hayo ni gihe byogenda uko naho mu haduwa hariya gasanga ama plan mushizeyo ni manini. Naho nyine dushobora kuvuga ati twe naho bushobozi dufise go kubandaniriza tugaguma rero tujuragiye katuva hatugenda na hariya. Twagomba tubabaze ko mugira mukatwereka nk'abantu bato bato ati ngiye karitse mushobora gufata mushobora kuduheza mu ma parcelle basi kubera ko tubona aha akwizege tutayishoboye.
Abandi muri abo bahorana ibibanza baribaza igituma isosiyete CAM&C Burundi yahawe iryo soko ryo kubaka ayo magorofa atamahiganwa abaye n'ayandi masosiyete bishobora.
Aba baserukira leta dufashe mugira peredofe bahubaka ama etaje bahiganwa ku biciro tugende tuzigana dutizi etaje zirahari je winda ishira ku 300 ndayishira ku 100 ndashira ku 180 kuko wavuze tinishikiye muri tere urumva amaze gushika naho muri ko murahiganwa ni azunda gasanga musumbya conception ni vyo ushiramwo wowe bavuga ati we ni sawa tukorere usanga uwunda zanya kandi kantu kabijya avuga ati kabisunda mubishije ndabona kabishoboye gusumbya kandi byo bavyiza na navuja mavuze ko amafaranga ari muza kwegeranya cyamuzoronga none ko tugomba ishogiza hakirikare inde batugira peredof bazubake ababiyemera abagende
kuri ico kibazo email irambona arongoye igisata gitunganya ibisagara mu karere ko hagati no museruko bw'u Burundi avuga ko kamenti Burundi yerekanye ubasha n'uburyo rifise naho kubahorana ibibanza boba bafise ubushobozi bukwiye bwo kwibakira igorofa ibereye email irambona gira ati
je nibaza bataje vyona navuze ati je iyi nzu nje nzo yibakira amafaranga ndayafise mugabe ikabera libo hanyuma mugabo inzu iyo tangura kubakwa tuzi tuti agaciro kinzu naka tugatanga tuzi tuti iyi nzu iri ku miliyoni agaciro kayo naka nibubake iheze twebwe tuzikoraye
umusozi wa Zege ni kimwe mu bibanza bisa amazi make mu gisagara ca Gitega bamwe bakibaza ukuntu izo nyubakwa zigorofa zokuba kwa hantu akenya amazi email irambona rongoye igisata kijeje gutunganya ibisagara mu karere ko hagati no mu buseruko bw'u Burundi yagize icavuga kuri ico kibazo
byasite twafashe hariho abantu bashobora kuronka amazi byoroshye hajya kuri legide za amazi nibaza ko hariho abataza bashobora kuronka amazi bivanye nuko bari hejuru paraporo yaho amazi atemba nahandi hoho darasan igitego ntigikwije amazi ari ha makati menshi bama badafise amazi kubera quantité nibaza ko ari ntoyi legide zirafise projet yo kugwiza amazi turumva yuko bafise imigambi haba guteta amazi yo atemba cyangwa kongereza amaforaje
uwo mugambi wo kubakwamo amagorofa kamensi Burundi rimenyesha ko bazokubakwamo amagorofa 60 aho abazoyabamwe bazoza barariha buke buke gushika amazu babamwe abegukiye igitega Fidel Antoine Sabimana ivi rya Amerika
ikigali kuri stade amahoro arabereye ibirori byo kwimika ku mugaragaro w'umusenyeri Antoine Kambanda agiye kuyobora arkidiocese ya Kigali ivyo bibaye nyuma y'amezi ashika kuri 3 umwungere wa Ecclesia Catholica ku isi amushikirije amabanga yo kuyobora arkidiocese ya Kigali aho asubiriye musenyeri Ntinyurwa Tadeu agiye gutangura akaruhuko ko muzabukuru n'inkuru ya Assumpta Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda
Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, venerabili fratri Antonio Kambanda, Hactemus Episcopo Kibungensi, electo Archipiscopo Metropolite Kigaliensi, salutem et apostolicam benedictionem.
Uyu ni intumwa ya Papa Francisco mu Rwanda asoma ibaruwa umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yanditse iha ububasha nyiricyubahiro Musenyeri Antoine Kambanda bwo kuyobora arkidiocese ya Kigali ni mu muhango wabereye kuri Stade Amahoro ya Kigali umuhango witabiriwe n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika bose bo mu Rwanda abahagarara andi matorero akorera mu Rwanda intumwa za Kiliziya zaturutse mu gihugu cy'u Burundi Tanzania ndetse na Congo byabaye bwa mbere abashumba ba arkidiocese ya Kigali bahererekanye ububasha kuva mu myaka 42 imaze ishinzwe Musenyeri Tadeu Ntinyurwa yaramaze imyaka isaga 20 ayobora arkidiocese ya Kigali nyuma yo gusimbura Vincent Nsengiyumva witabye Imana adahererekanyije inkoni y'ubushumba n'uwo yasimbuye Musenyeri Tadeu Ntinyurwa wahaye inkoni y'ubushumba mugenzi we umusimbuye yavuze ko mu gihe amaze ku buyobozi yafashijwe n'Imana mu gusoza imirimo ye yarashinzwe anashimira cyane Musenyeri Antoine Kambanda umusimbuye
ndashimira abategetsi b'igihugu cyacu ku nkunga ikomeye banteye niyo kundeka ngakora umurimo Kiliziya yanshinze ndashimira Musenyeri Antoine Kambanda
Musenyeri Antoine Kambanda umushumba mushya wa Arkidiocese ya Kigali we yagarutse ku mubano mwiza Kiliziya Gatolika ifitanye na Leta y'u Rwanda anashimira intambwe Perezida Paul Kagame yateye mu mwaka w'2017 ubwo yagiriraga uruzinduko i Vatikani uyu mushumba yagarutse ku byazibandaho cyane cyane yogeza ubutumwa rihereye mu muryango
umuryango muri iki gihe urugarijwe n'ibibazo byinshi biubangamira ndetse bishaka no kusenya kubera cyane cyane imicumva amahanga ingo nyinshi zirasenyuka abana bakaba ibitambo turabizeza ubufatanye n'umusanzu wacu mu busugire bw'ingo ko arizo musingi w'igihugu
Musenyeri Mushya Antoine Kambanda yasabye abakristo ba Arkidiocese ya Kigali kubaka katedrali igendanye n'inyubako zigezwe mu mujyi wa Kigali Perezida Paul Kagame witabiriye uyu muhango yashimye cyane Kiliziya Gatolika n'ukuntu ifatanya na Leta mu iterambere ry'igihugu anashimira uburyo Papa Francisco yafashiwe ya mbere asaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya
ubwo nageraga uruzinduko I Vatican, Papa, mukiganiro cyiza twagize haza ndetse kuvamo gusaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya yose kubyo baba batarujuje neza mu myaka ishize mu mateka mabi y'igihugu cyacu.
Perezida Kagame yijeje Musenyeri Kambanda ufatanye mu kubaka katedrali nshya, gusa yumvikanishije ko bibaye akarusho aho isanzwe iri mu Kiyovu yakwimuka ikubakwa ahandi. Musenyeri Kambanda wabaye umushumba wa Arikidiyosezi ya Kigali yavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 mu 1958 avukira muri Arikidiyosezi ya Kigali, ubu akaba afite imyaka 60. Ukwezi kwa 11 umwaka ushize agirwa umushumba wa Arikidiyosezi ya Kigali, asimbuye kuri uyu mwanya Musenyeri Ntinyurwa w'imyaka 76 we wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu mpera z'indwi u Rwanda rwaratoye Nyampinga u Rwanda 2019 mushasha. Umwigeme ni mwiza Megana niwe yatoye kuba umwigeme wa mbere mu bwiza u Rwanda. Asubiriye mugenzi we Iradukunda Liliana yari afise ikibanza cy'umwigeme wa mbere mu bwiza u Rwanda umwaka 2018. Ni inkuru y'umumensha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Byari byishimo byinshi ku bafana bari bitabiriye irushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 nyuma yo gutangaza ko ni mwiza Megan ari umukobwa utorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2019. Ni mwiza Megan w'imyaka 19 y'amavuko yarahagarariye umujyi wa Kigali, ageze ku cyiciro cya nyuma atorerwa kuba Nyampinga w'u Rwanda 2019 mu bakobwa 15 bari basigaye muri iri rushanwa. Uretse kuba byari byishimo byinshi ku bari bamushyigikiye, no kuri we ntibyari ikinyuranyo.
Ndabashimiye cyane, mwarakoze, ntacyo nabona nababwira ubu ngubu. Thank you so much.
Nubwo bitari byoroshye kubera imbamutima nyuma yo gutorerwa kuba Miss Rwanda 2019, ni mwiza Megan yashimye abakobwa bagenzi be bari kumwe muri aya marushanwa yo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019.
Nababwira ko nabo bakoze kubana neza, ndabakunda cyane. I love you guys so much and thank you for being good friends.
Akimara kwambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu byahita agenerwa, harimo imodoka yo kugendamo ahabwa na Cogebanque na sheki y'amafaranga 180,000 nk'umushahara wa buri kwezi n'ibindi. Nyampinga w'u Rwanda 2019 ni mwiza Megan asimbuye Nyampinga w'u Rwanda 2018 umwari Liliane Iradukunda wari ufite iri kamba. Mu bandi bagwa mu ntege Nyampinga w'u Rwanda 2019 ni umwari Uwihirwe Yasipi Kazimiri watoreye kuba igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2019, yahembwe miliyoni imwe y'amafaranga. Umwari Uwase Sangwa Odile we yatoreye kuba igisonga cya kabiri cya Nyampinga w'u Rwanda 2019, ahembwa amafaranga 500,000. Ni mu gihe umwari Mwiseneza Josiane we yatowe nk'umukobwa akunzwe kuruta abandi muri iri rushanwa Miss Popularity. Bimwe mu bikuru byaranze iri rushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda hakunze kumvikanamo amarangamutima adasanzwe anagoye gusobanura impamvu yayo ku bafana. Bamwe bati Mwiseneza Josiane ni ugomba kuba Miss Rwanda kuko dusanga ariwe Miss wa rubanda, abandi bati ntabikwiye kuko nta buranga busamaje nta nubwo azicyongereza, bagasubizanya bagira bati natanambikwa ikamba rya Cogebanque tuzamwiyambikira iryacu kuko yaturutse mu cyaraza guhangana n'abana bo mu mujyi ndetse n'ibindi. Hakunze kuvugwamo kandi uburiganya kubagize akanama nkemurampaka bwakunze kuvugirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ururimi rw'icyongereza rumwe mu ndimi ebyiri abahatanya muri iri rushanwa babazwamo narwo ntirwavuzweho rumwe. Ubwo bari muri iri rushanwa, Ange Kagame, umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, yaje kwisonga mu banenze imyitwarire y'abagize akanama nkemurampaka muri iri rushanwa. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, iri rushanwa ritararangira, Ange Kagame yanenze bikomeye uburyo abakobwa bahatanira iri kamba rya Nyampinga w'u Rwanda bahatirwa gusubiza mu cyongereza batumva neza, n'uburyo umukobwa usubije mu kinyarwanda cyiza bamukwena mu gihe arirwo rurimi rwe yisanzuyemo. Si Ange Kagame gusubona ikibazo mu mibarize mu rurimi rw'icyongereza muri iri rushanwa, kuko n'umwarimu icyarimwe n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda Bwana Christopher Kayumba nawe kuri Twitter yanditse ko abaye afite ububasha yahagarika ibibazo mu rurimi rw'icyongereza muri iri rushanwa rya Miss Rwanda. Ikindi mu byaranze irushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 cyo kinakomeye hanze y'imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko abanyarwanda bageze kuri 92 n'ibice 5% ku gipimo cy'umwe n'ubwiyunge ku nshuro ya mbere muri aya marushanwa naho humvikanyemo ibibazo by'amoko ni ibibazo byakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aho bamwe mu bashyigikiye mu buryo butaziguye Miss Mwiseneza Josiane kumuza ndengo yo hejuru ugereranije na bagenzi be bari kumwe abandi bakamurwanya bivuye inyuma mu babyerekeje mu ndorerwamo y'amoko ku ruhande rw'abagaragaje kumushyigikira twavugamo nk'uwiyita Nkuru Nziza Alan Habati wanditse kuri Facebook mu magambo yateruye agira ati igihe ni cy'abahutu nabo bagatorwa muri Nyampinga Josiane akamenyetso ko gukuba umubare w'ijana wiyatugeda bisobanuye ngo turi kumwe ikamba rigomba kubiryawe igihe abatutsi batorewe birarambiranye mu bamurwanije nabo babyerekeje mu ndorerwamo y'amoko harimo uwiyita Sangwa James wandikaga amagambo agira ati nta muhutu kazi wabaye Miss rwose se yaraguye tingitingi nyuma yo kunywa amaraso y'abana b'inzira karengane ndarivuze ndamaze hari naho yanditse agira ati mwise neza iyo mubonye numvise seminyishe nkumva nshaka kuruka ibi kimwe n'ibindi komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG mu mpine ku isonga ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yabyamaganiye kure yibutsa ko muri iki gikorwa cya Miss Rwanda 2019 icyari gikwiye ari ugushyira hamwe hitawe ku ndangagaciro y'ubunyarwanda aho kugendera ku moko hutu na tutsi ikibutsa ko imvugo zisabanya zuzu y'ivangura arizo zahembereye amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide byabyaye genocide yakorewe batutsi mu gihe 1994 iyo komisiyo kandi yasohoye n'itangazo ry'amapaje ane ry'amagana izo mvugo ishyiramo n'abazivuze n'ibyo bavuze indibutsa ko amategeko ahantu uwo ari we wese washaka kongera gutanya abanyarwanda mu buryo ubwo aribwo bwose ibyagaragaye muri rushanwa ku ngingo y'amoko rero ni urugero rwiza rugaragaza ko hakiri urugendo rutari ruto kandi hakiri byinshi byo gukora kuri gahunda z'umwe n'ubwiyunge nyuma y'imyaka 25 genocide ibaye bagira ubusajwe rya Amerika ikigali
Tuyuse njuti mwese kumika mwana wanda nyakunzo niza iladi uvijuji Amerika Islami na nilai Washington DC mkirundi mkia Rwanda Unahunu mwanya wa makuru zanyi ni hino za wali mumhera indwi Murundi na Rwanda Makuru ya sport ya tangule Murundi Ahudu tega matuki mgenzi wacho Evariste ziko wanyanga
Tournoi yo gutanguza ihiganwa rya volleyball mu ishyirahamwe ry'Ibujumbura yuguruwe kuri uwa gatandatu imigwi ikuranamwo kugira hasigare ibiri ku ruhande rw'abigeme na yindi ibiri ku ruhande rw'abagabo ku ruhande rw'abigeme hagati y'imigwi ine hasigaye ibiri ari umuzinga na Gender Light Club ku ruhande rw'abagabo naho hasigaye Rukinzo na Amicale mu mirwi itandatu yatanye mu mitwe kuri uyu wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi kuri w'Imana kwambikanye hagati ya Muzinga na Gender Light Club igihe cy'isaha zitatu z'igitondo ku kibuga cya Departement Sport ubwo rukino rwarangiye umugwi wa gisirikare Muzinga bitawugoye gutsinda Gender Light Club iseti zitatu ku busa Nduwayi Pierre Claver arongoye uwo murwi wa Muzinga yabwijwe rya Amerika ubuhinga bakoresheje kugira batahukane intsinzi muri iyo tournoi itanguza shampiyona y'Ibujumbura
ahanini kubera dushike kuri iyi ntsinzi ni imyiteguro ariko iri higanwa ryaje rizanye nk'ikindi gikintu gishasha kubera nta nkino nka zine zahora ziba ku munsi biboneka yuko rero ubu bazanye ingufu n'abarongoye association y'Ibujumbura yuko ibi bitegura n'imigwi izoserukira igihugu kuko ahandi gukina imatch imwe ugataha ariko nk'imubihugu ducuditse n'ibiryo muri Afrika y'ubuseruko baritegura cyane bagakora kwitegura gose hakaba nka match zine zitanu zitandatu ku munsi ubu rero barayi batanguye bizokwigisha nabo ngaha kuko baramenyera bakabona yuko kwiteguye uraruha cyane
igihe cy'isa zitanu kuri w'Imana nyene kwambikanye hagati y'imigwi y'abasore n'abagabo Rukinzo w'igipolisi hamwe na Amicale umugwi wa Meri ya Bujumbura urukino rutari rworoshe rwarangiye ku nzinzi ya Rukinzo y'amaseta atatu kuri imwe Amicale mbere seti ya nyuma ariyo gatatu yabonetse bigoranye ivyo bita Seoul ku manota 28 ya Rukinzo kuri 25 ya Amicale akanyamuneza kari kose ku ruhande rwa Rukinzo kizigenza uwo mugwi irangaye Evrard akavuga ko intsinzi yo kuri w'Imana ari ntango y'ingeno murwi akinamwo uzigenza mu higanwa cy'uno mwaka
intsinzi tubikesha abayobozi bacu ko baradufasha ibintu byinshi kose ibintu byinshi cyane 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 umuntu wa mbere mu buvuga yadufashije mu gutsinda nibaza ko ari coach twe n'umugwi wanjye wa Rukinzo twiteguye ko wa mbere mu mwaka nubwo twari twabikoze mu wundi mwaka mu mwaka uheze
Mupese Enkabura Kasien amenyereza umugwi wa gipolisi Rukinzo yabwijwe ijya Amerika umukenyuro bakoresheje kugira umugwi wa Miriya Bujumbura Amicale watanguye kubatsinda isiti ya mbere.
Cyambere nuko Amicale bigoye kwitsinda igihe ugira ama service asanzwe kubera bica biyorohera kugira ama reception igize reception neza atake iroroha twaje tubanza turashiramo service zigoye ibyo byashoboye gutuma tworganiza byoroshye ibijanye na block aho rero niho nubwa umukenyuro hanini waruhagaze ngaho bisigaye bigiye kuraba atake bashira komeye yabona yo tumaze kuyipertibiba avec les services la reception ituma iguma inyuma organisation mubijanye n'abakina hagati ikigorana abacaho kina ozer ozer na horo block yacije yiroganiza neza twist wakoresheje hanini
bamwe mubigeze gukina umupira w'amaboko volleyball mu Burundi basanga ugo rukino ruri ko ruranaguka inyuma y'amagume ya 2015 Epimaque niyo ngabo numwe muri abo yabwiye ijwi rya America ikiriko kirabituma
bo rero no munsi uravye iri kwiratera imbere gatoya kubera ubu yasubiye ku imigwi myinshi hariho abantu babapartikiriye bamaze iminsi bashiramwo uburyo bwabo kugira ngo imigwi ivuke nk'akarorero nohera ku mushiranganji honorable Barandagiye Pascal yashinze umugwi witwa Cosmos secretaire permanent wiwe Deo nawe nyine akabashinze umugwi witwa Bisoro Volleyball Club rero iyo yaje kuja hamwe n'imigwi yari isanzwe muri Association de Volleyball Amateur de Bujumbura imigwi ine yari hasanzwe rero yose yabaye itandatu ariko turavye ku nguvu imigwi ya kera niyo yari ifite nguvu gusa
imigwi ya Rukinzo ku ruhande rw'abasore n'abagabo na Muzinga ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi yarayitahukanye igikombe c'iyo tournoi yo gutanguza ihiganwa ryo mu gisagara ca Bujumbura ni nayo yatahukanye ibikombe ku rwego rw'igihugu mu ihiganwa ry'umwaka uheze. Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho amakuru ya sport twateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball guhera ku wa gatanu w'icyumweru gishize kugeza ejo ku mugoroba mu Rwanda habaye imikino yo guhatanira igikombe cy'intwari. Amakipe yaserutse nayo mu cyiciro cya mbere mu bagabo no mu bagore ndetse nayo mu cyiciro cya kabiri mu bagabo. Imikino ya finali yabaye ejo ku cyumweru guhera isaa saba kuri stade ntoya y'i Remera mu rwego rw'amakipe y'abagabo asanzwe mu cyiciro cya kabiri. Ikipe y'ishuri rya Don Bosco ryo mu Gatenga niyo yegukanye igikombe itsinze Koleje ya Kristu Mwami y'i Nyanza amaseta 3-2. Umutoza w'ikipe y'ishuri rya Don Bosco ryo mu Gatenga Evode Munyandinda nyuma yo gutwara igikombe yadutangarije ko ikipe ifite ejo hazaza heza.
Sinzira nshimishije cyane ko ndo umutoza mushyashya ugiye mu ikipe gushya ubwo nkiva muri kariyeri yo gukina. Ikipe dukinnye twari twahuye twari turi kumwe mu itsinda ibasha kudutsinda tubona aho twagiye dukorera amakosa n'uburyo twayakuramo icyo kintu twagiye turarusha niyo mpamvu itumye tubona intsinzi. Intego yanjye ni ukubana n'abana abazamurira urwego kandi tugashakana uburyo ki ibikombe byose bizajya biza tuzajya tugera kuri finali kandi uburyo umuntu yageze kuri finali biba bishoboka ko ashobora kugitwara. Byerekana rero ko ikipe ya Gatenga ari nziza cyane ifite imbere heza.
Umukino wa nyuma ku makipe asanzwe akina mu cyiciro cya mbere mu bagore watangiye isaa kumi uhuza ikipe y'ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority n'ikipe y'ishuri ryigisha ubukerarugendo UTB. Igikombe cyatashye mu ikipe y'ishuri rya UTB imaze gutsinda Rwanda Revenue Authority amaseta 3-1. Guhera isaa kumi n'ebyiri habaye umukino wari utegerejwe na benshi uhuza amakipe y'ibihangange asanzwe mu cyiciro cya mbere mu bagabo. Gisagara Volleyball Club y'akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo yacakiranye n'ikipe y'ishuri ryigisha ubukerarugendo UTB. Ikipe yegukanye igikombe cy'intwari muri iki cyiciro ni ishuri rya UTB itsinze Gisagara Volleyball Club amaseta 3-1. Ntabwo ari muri volleyball gusa hakinwe imikino y'amarushanwa yitiriwe intwari zo mu Rwanda no mu mupira w'amaguru iyo mikino yarateguwe. Amakipe yarangije mu myanya ine ya mbere muri shampiyona y'umwaka ushize niyo arimo guhatana yose akazagenda ahura hagati yayo. Ayo makipe ni APR FC, AS Kigali, Rayon Sports na Etincelles FC. Ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yatsinze APR FC igitego kimwe ku busa, Rayon Sports itsinda Etincelles FC ibitego bibiri ku busa. Iyi mikino yombi yabereye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo. Ejo kwa kabiri hazaba imikino y'umunsi wa kabiri. APR FC izahura na Etincelles FC hanyuma Rayon Sports ikine na AS Kigali. Kwa gatanu tariki ya mbere Gashyantare ku munsi mukuru w'intwari nibwo hateganyijwe imikino y'umunsi wa gatatu ari nawo wa nyuma. AS Kigali izabanza ikina na Etincelles FC, hakurikireho umukino w'abaceba bahora mu mihigo igihe cyose aribo APR FC na Lyon Sports. Ikipe izaba yabonye amanota menshi mu mikino itatu niyo izegukana igikombe. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Juti mwese mukundi radio ijwi ry'America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu yabwivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumana Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.